murumva radijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ijwi rya Amerika murabyumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza. Perezida w'u Rwanda William Perezida wa Kenya William Ruto hari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu Rwanda. Umunsi we wa mbere waranzwe n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano atandukanye y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi.
Many things they are doing for themselves, but in the end, what they are doing for themselves is also beneficial to the country.
Perezida Kagame hati ayo masezerano ashikaje ibihugu by'abanyakenya bari hano, hari n'ibihugu n'ibindi byinshi bafite bikorera ubwabo ariko binagirira kamaro igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda.
How we will benefit from
Perezida William Ruto ati uhereye ku masezerano yerekeye za koperative n'uburyo twasangira ibitekerezo ku bizagerwaho hagati y'u Rwanda na Kenya n'uburyo bwo kubaka imikoranire ishingiye ku ikoranabuhanga. Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi aritaba urukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York. Igihugu cya Finland kuri uyu wa kabiri cyinjiye kumugaragaro mu muryango wo gutabarana uhuza ibihugu by'Uburayi na Amerika OTAN. Aya makuru hamwe na yanditswe abateguriye ni makanya gato muwe hafi ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi aritaba urukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa. Fidel Niyongabo afite inkuru.
Vitezwe ko Donald Trump yishyikiriza ubutungane uno munsi wa kabiri. Arababaye ikesu wahoze ari perezida wa Amerika wa mbere yagirijwe ibyaha igihe aza kurenguka muri sentare yo mu gisagara cya New York. Ni nyuma y'uko umugwi w'abanyagihugu watowe gutohoza ibyaha uvyemeje mu rwirangiye. Vitezwe ko Trump amenyeshwa ikesu ibyaha yagirizwa uno munsi wa kabiri. Bizagwa karyo abanyagihugu n'abamwunganira mu mategeko kumenya neza ibyaha yagirizwa. Televiziyo CNN yatangaje ko Trump azokwagirizwa ubwoko bw'ibyaha birenga 30 bijanye no gutanga makuru atariyo mu bijanye n'imirimo yiwe. Hari inyuma itohozwa ryakozwe rifatiye ku mafaranga yarishe umupfasoni yakina amareresi yerekwa abakuze. Itangazamakuru ririza kurekurirwa gushikiriza amakuru yerekeye kurenguka kwa Donald Trump muri sentare New York mu gihe bizoba biriko biraba. Ningingo yafashwe n'umucamanza mu ijoro ry'ejo kuwa mbere inyuma yuko yanse ibyari byasabwe n'amashyirahamwe atari make ajejwe gutangaza amakuru harimo CNN byo gukurikirana ukurenguka kwa Trump muri sentare mu gihe kuzoba kuriko kuraba. Abunganira Trump mu mategeko batangaje ko Trump aza guhakana ibyaha yagirizwa kandi ko aza kubeshuza ibyaha byose yagirizwa igihe bizakugaragazwa icyese imbere yiwe. Bitegekanijwe ko Trump yiyemeje kubandanya kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2024 naho yagirijwe ibyaha ashikiriza ijambo mu ijoro ry'uno munsi kuwa kabiri ari muri leta ya Florida.
Igihugu cya Finland kuri uyu wa kabiri cyinjiye ku mugaragaro mu muryango wo gutabarana uhuza ibihugu by'Uburayi na Amerika OTAN. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Linahazwe.
Ukwinjira kwa Finland muri OTAN yateye agashavu Burusiya bishimisha impande zihanganye nabwo mu ntambara burimo na Ukraine. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken niwe yakiriye impapuro zemeza ko Finland yinjiye icese muri OTAN. Yakiriye izo mpapuro mu birori vyabereye Buruseli ku murwa mukuru w'Ububirigi. Blinken yagize ati iki nico kintu conyene dukwiye gushimira president Burusiya. Yarihutishije umugambi yihetse ko mu gusomborotsa Ukraine. Umushikiranganje kwivuna abansi muri Finland Antti Kaikkonen nayo yavuze ko uno munsi winjiye mu mateka y'igihugu ciwe kandi ari intambwe nziza kuri OTAN no kuri Finland ubwayo. Aha mukamenya ko Urusiya bugereranye kwinjira kwa Finland muri OTAN no kubangamira umutekano wabwo bugabisha mbere ko buzokwihora. Umunyamabanga mukuru wa OTAN nawe yavuze ko inguvu za gisirikare z'ibihugu bigize iryo shirahamwe ari 50% z'inguvu za gisirikare z'amakungu, gutyo abwira abagenzi biwe ko igihe cyose bazofatana mu nda atawuzoshobora gutera igihugu na kimwe kiri muri iryo shirahamwe. hagataho Finland isangiye umupaka w'ibirometero 1,300 n'u Rusiya yinjiye muri OTAN nyuma y'imyaka igera kuri 30 yifata ku ngingo yo guhanza ibindi bihugu biri muri iryo shirahamwe mu mugambi wabyo wo kwivunira hamwe umwanzi yinje kandi muri OTAN ku munsi iryo shirahamwe rirumanije imyaka 74 rimaze ribayeho ryashinzwe igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane ko mu 1949 Finland ikabigize igihugu ca 31 co mu ishamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN.
Abadepite bane bo mu ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta muri Kenya bakurikiranyweho ibyaha baregwaga birimo kwitabira no guhamagarira rubanda kujya mu myigaragambyo. Inkuru nayo mugezweho na Fidel Nyongabo.
Iyo ngingo yo guhagarika imyiyerekano yabaye inyuma y'iminsi 3 ya kamo gakomeye katewe n'abayobozi b'amadini amashyirahamwe adahananira ibyicaro vya politiki hamwe n'amakungu izotuma ibibazo byashikirijwe na Raila Odinga byihwezwa na leta. Abo bashinga amateka bane bari bahagaritswe haraheze indwi zibiri. Raila Odinga yari yasabye ko haba imyiyerekano kabiri mu ndwi inyuma yuko ahakanye ivyavuye matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze. Yane baguye kandi kugene leta iri kivyifatamwo kubijanye n'ikibazo c'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzimba kurushiriza. Muri iyo myerekano igipolisi cyaratanye mu mitwe n'abari muri iyo bagwiriyemwo abakiri bato. Ukutumvikana hagati y'abanyapolitike muri Kenya byarageramiye umutekano w'igihugu kuba hazobiganira hagati yabo vyakiwe neza n'abatari bake. Perezida wa Kenya William Ruto yarashimye ingingo ya Raila Odinga yo guhagarika imyerekano. Yamara Odinga yasabye ko leta yishura kuvira saba mu kiringo c'iminsi 7 bataruko bazosubira kwihereza amabarabara.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kinjiro mu Kinyarwanda barakoze bagenzi bacu Fidel Nyongabo na Diane Nahazwe batugezezeho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC, turi no kuri internet kuri www.radioyachu.com, kuri YouTube na Facebook adresse ni VOA Radio Yacu. Amakuru noneho y'ibyaga bigari bya Afrika. Muri Afrika ibiyaga bigari duhere mu Rwanda, Perezida William Ruto wa Kenya hari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu Rwanda. Ku munsi wa mbere yagiranye ibiganiro na mugenzi we Paul Kagame, bagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yagikurikiranye. Asumta, wiriwe neza?
Wiriwe neza ejene.
Ye ikiganiro Perezida Paul Kagame na Perezida William Ruto bagiranye n'abanyamakuru kibanze kuki?
Urakoze, iki kiganiro kiganze cyane cyane ku masezerano bari bamaze gusinya, babigarutseho mu majwi yabo y'abo bayobozi, amasezerano agendanye n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi, basinye amasezerano agendanye n'uburezi, ibyerekeranye amasezerano agendanye n'ibyerekeranye no ibyerekeranye no ubukerarugendo, nicyo navugaga. Hanyuma babiganiraho abanyamakuru ariko banabonera umwanya wo kubabaza ku bindi binyuranye n'ibyo bari bamaze gushyiraho imikono. Hari nk'icyo babajije Perezida Ruto, baramubaza bati ibyerekeranye n'imyigaragambyo imaze iminsi yaramba igihugu cye. Perezida Ruto arabasubiza ati nta myigaragambyo kuba muri Kenya hari ikibazo cy'inzara, ntabwo ari Kenya yonyine ifite ikibazo cy'inzara, no mu bihugu byo mu burasirazuba bw'Afurika ikibazo cy'inzara cyaturutse ku mpande zose, ntabwo ari ikibazo cya Kenya. Avuga ko hari abantu babyinshi inyuma bagashaka kubishyira mu rwego rwa politiki, kandi ari ibibazo navuga ngo yavugaga ko bisangiwe n'ibihugu byinshi, kubera ikibazo cya COVID-19, kubera ikibazo cy'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse no kubera ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe byagiye muri kimwe cyane byugarije igihugu cya Kenya ndetse n'ibindi bihugu muri rusange. Navuga ko banabajije na Perezida Kagame bamubaza ibyerekeranye no kuba atekereza kuzamusimbura mu gihe yaba arangije manda. Perezida Kagame aravuga ati icyo ni ikibazo nkunda kubazwa, ndetse nanakigarutseho muri kongere y'ishyaka rye ayobora yabaye mu mpera z'iki cyumweru. Aravuga ati ntabwo ari jyewe ukugena uzansimbura. Muri rusange ni ibyo ngibyo byavuzwe ku umunsi wa mbere muri kiganiro n'abanyamakuru.
Hari icyo bakomojeho mu bijyanye n'ibyo bazibandaho ejo ku munsi w'ejo?
Yego, ku munsi w'ejo Perezida Ruto azasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri hano ku Gisozi, akinze abasaga 1,500 bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma uyu munsi nimugoroba hari akandi kamyo bagiye kuvuga ko araza kuganira n'Abanyakenya bari mu Rwanda. Kenya, muri Kenya Abanyarwanda benshi, Abanyakenya benshi baba mu Rwanda bakora mu nzego zinyuranye, cyane cyane amabanki. Mu Rwanda hano hari amabanki agize kurane ya Kenya, bakora mu byerekeranye n'amashuri. Kenya ifite amashuri hano mu Rwanda, abo Banyakenya bakora imirimo inyuranye baraza kuganira na perezida wabo.
Yego, niba hari akandi wumva wibutse utatubwiye kandi kagarutsweho mu banyamakuru, naguha akanya gatoyo kakatubwira mbere y'uko dukomeza.
Ya, nta kandi kadasazwe muri rusange. Bavuze ko ibyo bintu byerekeranye n'ayo masezerano bari bamaze gusinya, bagenda bavuga agaciro ayo masezerano azagira ku bihugu byombi. Hanyuma ikindi navuga ni uko perezida wa Kenya ari bwo bwa mbere ageze mu Rwanda kuva aho yatorewe kuyobora igihugu cye. Ariko kandi twanakongeraho ko yanatumiwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi, ukomeza udukurikirana iyo nkuru ubwo turayitegereje mu kanya. Radijwi rya Amerika Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje. Nk'uko twababwiye dutangira amakuru, perezida cyangwa se wahoze ari perezida Donald Trump wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi aritaba urukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa. Ibirego bwana Donald Trump akurikiranyweho bihanishwa igifungo, igihano cy'igifungo kiva ku mwaka umwe kuzamura. Ese iki gihano hari ingaruka cyagira mu rwego rw'amategeko ku mugambi we wo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika aramutse ahamwe n'ibyaha? Ese hari icyo byatambamira mu kuba yahatanira indi myanya y'ubutegetsi? Iyi nkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye murayumva mu Ijwi rya Temistocle Mutijima, irasobanura byinshi kuri ibibazo.
Ibyaha wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump akurikiranyweho biri mu cyiciro cy'ibihanishwa igihano kiva ku gifungo cy'umwaka umwe kuzamura. Ku bijyanye rero no kuba umuntu yaba perezida wa Amerika, ibintu bisabwa n'ibiki? Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, umuntu wavutse ari umunyamerika cyangwa wahawe ubwenegihugu mbere y'uko itegeko nshinga ryemezwa, agomba kuba afite byibura imyaka 35 kandi agomba kuba yaragumye gutura imbere mu gihugu byibura imyaka 15. Bitewe n'uko itegeko nshinga rya Amerika ntacyo rivuga ku bijyanye n'ifungwa, umuntu uregwa cyangwa hamwe n'icyaha cyo ku rwego rw'ibyo Trump akekwaho ntabujijwe kwiyamamaza, apfa kuba yujuje ibindi bisabwa. Ku bijyanye no kuba itegeko nshinga rya Amerika ryakongerwamo ibibujijwe kwifuza kuba perezida, nabyo biragoye kuko inteko nshinga amategeko idashobora kongeramo ibindi bibujijwe hatabayeho guhindura itegeko nshinga. Kandi rero guhindura itegeko nshinga muri Amerika si ikintu cyoroshye, uretse no kuba bisaba kubona ubwiganze bwa 2/3 mu matora mu mitwe yombi y'inteko w'abadepite na sena, binasaba ko izo mpinduka zemezwa na 3/4 by'abadepite b'inteko zo ku rwego rwa za leta. Ku bijyanye n'intambamyi zabuza umuntu kuba perezida wa Amerika, ingingo ya 14 y'itegeko nshinga ibuza umuntu wese wagize uruhare mu bikorwa by'imyivumbagatanyo cyangwa ubwigomeke arwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya mu myanya y'ubutegetsi ya leta. Iyi ngingo yanditswe nyuma y'intambara yashyamiranyije abenegihugu kuva mu 1861 kugeza mu 1865, ariko kandi ntaho ivuga ibindi byaha. Bwana Donald Trump aramutse ahamijwe ibyaha akurikiranyweho, yaba abaye umuperezida wa mbere mu mateka ya Amerika uhamijwe ibi byaha byo muri icyo cyiciro. Uwari perezida Richard Nixon mu 1974 yavuzweho kugira uruhare mu ibara rya Watergate, ariko ntigeze ashinjwa icyaha. Yeguye mbere y'uko hatangizwa inzira zo kumutakariza icyizere, ndetse nyuma za kubabarirwa n'uwamusimbuye Gerald Ford. Ba perezida Andrew Johnson, Bill Clinton na Donald Trump bose batakarijwe icyizere n'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite, ariko se ntibagira bere. Ikindi kandi uku gutakarizwa icyizere ni kwari ibirego by'inshinjabyaha. Uretse no kuba yaba perezida, uwahamijwe n'urukiko ibyaha byo mu cyiciro cy'ibyo Trump akekwaho, ni ukuvuga ibihanishwa igihano kiva ku mwaka umwe kuzamura, yemerewe no kuba yaba umudepite cyangwa umusenateri. Kimwe no kuba perezida, aha naho itegeko nshinga riteganya ibisabwa bikeya. kubudepite abagize inteko bagomba kuba bagejeje nibura ku myaka 25 y'amavuko ku badafite ubwenegihugu kavukire bakaba bamaze nibura imyaka 7 baba muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko bakaba banatuye muri leta bagiye guhagararira abasenateri nabo ibyo basabwa ni nk'ibyo ariko b'imyaka basabwa kuba batuye muri Amerika mu buryo bwemewe irazamuka ikabikenda ikindi bo bagomba kuba nibura bafite imyaka 30 y'amavuko byumvikane neza aha naho nta byerekeranye no kubutarahamijwe icyaha bisabwa kubyerekeranye n'amabwiriza agenga inteko umutwe w'abadepite umudepite wese uhamijwe icyaha gihanishwa gufunga imyaka kuva kuri 2 kuzamura ntiyemerewe gutora cyangwa se kwitabira ibikorwa bya za komite icyakora iby'umudepite yemerewe bisubizwaho iyo yongeye gutorerwa indi manda kuri senayo nta bwiriza nk'iryo rihari ikindi ishyaka ry'abademokrate ndetse n'iry'abarepublikani y'ubwayo abashobora gukumira abanyamuryango bayo mu bikorwa by'inteko umutwe w'abadepite no muri sena harimo no kubakura muri za komite mu gihe babonye biri ngombwa ku zindi ngingo zishobora kubuza umuntu kwiyamamariza kuba perezida ingingo ya 22 y'itegeko nshinga rya Amerika iteganya ko nta mu perezida ugomba kurenza manda 2 iyi ngingo yatowe nyuma y'urupfu rw'uwari perezida Franklin Roosevelt mu 1945 wari umaze gutorwa inshuro enye agakuraho umugenzi wari umenyerewe ko abaperezida ba Amerika begura nyuma yo gutegeka manda 2 ku bagize inteko nshinga amategeko ya Amerika izwi nka Congress nta manda ntarengwa bagira zo kwiyamamaza
radijwe ya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje mu cyumweru gishize perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakoze inama ya kabiri kuri demokarasi yabaye hakoreshejwe ubuhanga bwa video iyi nama yari huje ibihugu bigera ku 120 imiryango ya societe civile ibigo by'ikoranabuhanga abanyemari n'abashoramari Muri iyo nama Amerika yatangaje ko izatanga amafaranga angana na miliyoni 690 z'amadolari azafasha guteza imbere no kwimakaza demokarasi mu bihugu bitandukanye. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Professor Denis Banshimiyubusa wigisha politiki muri kaminuza y'i Burundi yabaye mu cyumweru gishize rero inama yabaye mu cyumweru gishize turayaza kuyiga barayigarukaho muri iki kiganiro abanza kuvuga akamaro kayo
iyi nama umukuru w'igihugu cya Amerika Joe Biden ari karakoresha mu bisanzwe umuntu yoronderera intumbero yayo n'isiguro yayo muri kahise kahagufi ako kahise kahagufi dushaka kuvuga amahinduka yabaye mu mpera z'imyaka ya 80 no mu ntango z'imyaka ya 90 aho twavuga yuko bijya bijanye no gushabiranira kw'amatwara ya gisosialiste n'amatwara ya kidemokrasi asana yarangiye maze demokrasi akaba ariyo itsinda none rero akaba ari demokrasi yari hamagariwe guca ikwiragizwa ku isi yose uko niko byagenze bijya bise la fin de la guerre froide none rero ubu umuntu ari karabiraba abatsimbataye kuri ayo matwara ya kidemokrasi baciye bagerageza gukwiza hose iyo ntwaro ya demokrasi ibiranga demokrasi ariko rero uko biri ubu nk'uko mwabivuze mu ntangamarara barabona yuko demokrasi itariko irashinga imizi nk'uko bari babyiyumviriye nk'uko bari babitegekanije ndetse bovuga yuko demokrasi iriko iratsindwa kuko na hamwe hamwe dufatiye nko mu bihugu bya Afrika aho bariko baragerageza kuja muri iyo ntwaro ya demokrasi bavuye mu ntwaro z'imikazo bariko barasubira kugwa muri izo ntwaro z'imikazo bimeze nk'intwaro z'umugambi umwe ariko kandi no mu bihugu bya Buraya ibihugu bimwe bimwe bita vieille demokrasi ibihugu bya kera barabona demokrasi itagishinga imizi cyane abenegihugu baho usanga batacyitaba amatora cyane ntibagihurumbiye imigambwe hanyuma iyo habaye amatora ugasanga hariko haratsinda imigambwe babona mengo ntishira imbere ibyiyumviro bya kidemokrate rero bigatera amakenga umukuru w'igihugu cya Amerika murumva ko mu 1989 tuvuga yuko Amerika ariyo yatsinze ibyo bya 8 by'ibihugu by'u Burusiya none rero ikabona menga intsinzi yayo isani tarikira tele imbere ku isi nkuko bari babyiyumvire.
President Biden mu byo yashikirije ku munsi wa gatatu igihe yatanguza iyo nama yarerekanye icyizere no kuvuga ko kumbura ibintu biriko birasubira kugaruka ku murongo inyuma yuko habaye ivyo bibazo kubijanye na demokrasi no muri ivyo bihugu biteye imbere. Niko mubibona namwe
ico cyizere biragoye kuko umuntu yoca avuga yuko gifite ishingiro cyane ndetse iryo jambo rya Joe Biden umuntu yahava rivuga yuko ari nka bimwe bita discours politique murumva yuko atotanguza inama y'ukugira ngo atsimbataze kandi ayage iziza vya demokrasi hanyuma ngo acavuga yuko demokrasi yatsinze yasubiye inyuma gose ariko uko biri mu bihugu byo hirya no hino ngira ngo ico cizere kiko kiboneka gose.
Yaremeye kandi igihe yatanguza iyo nama ko Amerika izotanga imiliyoni $690,000,000 y'amadolari agenewe gukomeza imigambi ya demokrasi ku isi. Amafaranga akazoba agenewe gushigikira ivyerekeye itangazamakuru ryigenga ku vyerekeye amatora yigenga atagira n'utunenge ku isi. Ico cyumviro ni cyiza mu kivuga kwi
gushigikira demokrasi biciye mu buryo bukoreshwa na cyane uburyo bw'amafaranga ufite ibintu bishasha kuko nko mu myaka ya 90 mu ntango z'imyaka ya 90 igihe ibihugu bya Afrika byatangura kwinjira muri uwo mugambi wo gushinga intwaro za demokrasi ibihugu bitari bike na cyane ibihugu by'i Buraya n'ibihugu bya Amerika byaratanze amafaranga atari make kugira ngo bishobore gushigikira imigambi bishobore gushyigikira itangazamakuru ryigenga bishobore gushyigikira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hamwe rero no gutunganya amatora ariko ayo mafaranga yose nibyo yaragize akamaro mu gushika ku bintu bimwe bimwe mugabo murumva yuko intwaro ya demokrasi itarashinga imizi nubwo amafaranga amaze gutangwa atari make icyo cyumviro kibi mugabo si ngombwa ngo icyo cyumviro kibe kizoshika kwihangira nk'uko umukuru w'igihugu cya Amerika abyifuza.
Tuze ku mirongo ya telefone dufite Kamuzungu Aimable, ubese kibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Yego kibazo nari mfite, kibazo nagira ni kubijanye na demokrasi. Demokrasi bumva nabi no muri Afurika bakayifata kokondonera bagenzi babo babifashijwemo na Amerika. Ese kubijanye n'abasangira bahuje ibitsina byo byaba ari byiza kubisakaza no muri Afurika? Nuko murakoze.
Murakoze.
Ego
nga mwishura mutumire
ego cyane ndumvise ikibazo ciwe kijanye n'ingene imico n'imigenzo y'ibihugu igenda irahindagurika ugasanga imico n'imigenzo iri ku migabane uyu siyo mico n'imigenzo iri ku wundi mugabane canke mu mugabane umwe ico bita kontina ugasanga imico n'imigenzo iri mu gihugu iki siyo iri mu gihugu kiriya mu bihugu rero ivyo vya Amerika n'ivyo bihugu vy'i Buraya barakunze kuvuga ibi vy'uburenganzira byaba abantu bahuza ibitsina babisangiye ugasanga rero nko mu bihugu bya Afurika ni ikintu abenegihugu baho batakira neza. Imico n'imigenzo ni byo iri mu bishobora kuranga ibintu bikuru bikuru bimwe bimwe bya demokrasi ariko icyo cyo guhuza ibitsina si cyo umuntu yoshimikira ko kuko n'imbere y'uko gitangura kuvugwa cyane muri Afurika kivuzwe n'ibihugu by'i Buraya cyangwa bya Amerika haravuzwe izindi ngendo nziza ziranga demokrasi aha twovuga nko kubahiriza agateka kazi na muntu kubahiriza ubwigenge mu gutangaza amakuru kubahiriza kwishyira no kwizana kuja mu mashyirahamwe n'ibindi nk'ibyo. Ibyo rero ni ibintu abantu bakunze demokrasi bashobora kwishyira imbere mugabo ibyo babona bitajanye kumbure cyangwa bitarahura n'imico n'imigenzo nk'uko babyumva bagashobora kuba barabibangiriye ko siniyumvira rero ko umuntu yoshingira kuri icyo kugira ngo aca avuga yuko icyo ari cyo cya demokrasi.
Ndashaka ndababaze kandi ku vyerekeye inama kuri demokrasi yatangujwe na Perezida wa Amerika ku munsi wa gatatu yaravuze kandi ko bazoganira ku byerekeye gukoresha ubuhinga bwa none kugira bifashe demokrasi n'intwaro nziza aho kuyigwanya mwibaza ko yashatse kuvuga iki ngaha na kahe kamaro ku buhinga bwa none gashobora gufasha demokrasi ntikayigwanye hariyo uburyo mubona ndibaza bifatiye nko ku mbuga ngurukana mumenyi aho usanga haratangwa amakuru y'ibinyoma mwibaza ko yashatse kuvuga
niyumvira ko mu kuvuga gutyo umukuru w'igihugu cya Amerika Joe Biden yashaka kuvuga ibivuga NTC renouvelle technologie de formation et de communication allez tu vois nous nous jouons hinga banone ko hinga ngurukana bunyenyi kuri internet ugasitanga hachi hazamwe rero n'izimbuga iza Twitter iza WhatsApp iza Instagram akabona rero yuko ibyo ubwo buryo bushasha bukwiye kwigarurirwa n'abashigikiye amatwara ya demokrasi kubera aribwo buryo busigaye bukoreshwa cyane kandi bubangutse bufashe cyane mu gukwiragiza ibyiyumviro ngenderwa ko n'ibyiza biratwa bya demokrasi ahuko kumbure ababo bashobora kuba abayise ko bakiri mu ntwaro z'umukazo cyane bashaka kugaruka mu ntwaro z'umukazo buga aribo bahava bateza imbere cyane ubwo buhinga bakanabukoresha ugasanga rero bifashije yuko abo bashigikiye intwaro nk'uko bivuga z'umukazo bari bo baciye bigarurira ubwo buhinga bakabukoresha cyane kandi bukabateza imbere ngira ngo nicyo yashatse kuvuga yuko aho isi igeze idashobora gushyira hirya ubwo buhinga bugezweho bwo kumenyesha amakuru bwo gutangaza amakuru kandi ko tugiye kuba aba mbere kugira ngo ntigire abandi haba babibatwara kurusha mu gukoresha ubwo buhinga mu bindi bitajyanye na demokrasi.
Iwacu magazine ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza ubishikirize.
Yego ntabwo manze n'umwaza kuri iki kibazo yuko Amerika yuko inaraba ko shigikira ibijyanye na demokrasi muri Afurika bifate nk'amahera yo yarasohotse kugira ngo ashobore mu gushyigikira mu bya demokrasi azoja mu gifata ikintu sosiyete sivile itangazamakuru cyangwa azofasha amaleta ya Afurika gutsimbataza iyo demokrasi.
Ego nk'uko umukuru w'igihugu cya Amerika yabitomoye ibi byinjira mu cyo twita assistance electorale ni ukuvuga imfashanyo yo kuza gutegura urubuga gutegura abazoja mu matora no gutegura imitima y'abantu kugira ngo bashobore kujya mu matora cyane cyane rero yaravuze yuko azoshimikira cyane kuri ibi by'itangazamakuru hakoreshejwe nyine n'ubu buhinga bushasha twari ko turavuga bugezweho ariko kandi ibi nariko ndavuga bijanye no gufasha amatora iyo tuvuze gufasha amatora ntidukwiye kuyumvira iby'amafaranga gufasha nk'izaorodinateri cyangwa iby'ibindi bikoresho nibi byo kujya kugurisha abanama kugira ngo ababisobanukiwe basobanurira abandi ingene byogenda muri demokrasi nabyo nyine birasaba uburyo rero amaleta nayo nyine ashobora kuzoronka uburyo bujanye n'imyiteguro y'ibi za demokrasi cyane cyane muri z'amatora cyane cyane muri by'itangazamakuru byigenga cyane cyane hamwe rero n'amashyirahamwe yigenga ibintu byose bishobora gufasha kugira ngo bigire hamwe ibintu bya demokrasi bigende neza niyumvira yuko bishobora kuronka ko ibifashanye.
Mwitegereje muri rusange kubyo duhejeje kuganira ko ibyiyumviro mpejeje gushikiriza ku bijyanye n'inama kuri demokrasi yatangujwe na Perezida Biden ku munsi wa gatatu muri rusange mubona demokrasi yifashe gute muri aba ku isi?
Ku isi biri mu byo nariko ndavuga mu kanya gahize gitangura ntekeranya yuko biri no mu byateye umutima uhagaze Joe Biden ku isi demokrasi naho abona yuko yoshobora gutera iji imbere ku isi siko biriko biragenda nk'uko twamye tubivuga no mu bihugu rutura twitabya bimaze imyaka itari mike biri muri iyo ntwaro yitwa ya demokrasi haraboneka iyo ibimenyetso by'uko umengo demokrasi nk'iki iratera iji imbere cyane aha twovuga ingene abenegihugu batacitaba cyane amatora iyo habaye amatora dusanga abasize amatora bakwa kuba benshi ingene abenegihugu batagihurumbiye imigambwe basigaye bakunda ahubwo kuja muri ibi bita le mouvement social nibi byo kugenda gusaba ikintu revendicate abenegihugu basigaye umengo barinuba abanyapolitike ugasanga rero niyo habaye amatora imigambwe batari bazi kariyo ya demokrasi cyane irashoboye gutsinda amatora ikira cyangirano samaje batari make ibitwamye tuvuga les extrême droite mu bihugu byibura ya hirya no hino murabona ko baronka amajwi atari make rero ku isi ntawe ashobora kuvuga yuko demokrasi iriko iratera imbere cyane ku buryo buhambaye hanyuma mu bihugu byo muri Aziya ntimuriko murabona ibihugu by'Ubushinwa ntimuriko murabona ibindi bihugu biriko biravuga ngo biriko biraza muri demokrasi ndetse biranayino ku isi ntawe ashobora kuvuga yuko demokrasi iratera imbere ariko umukuru w'igihugu we Joe Biden arafite imyizere yuko kumbure bizose arabije imbere.
Icyo gice kiganiro rero muri sanga nicyo dusorejeho ibiganiro byacu ku buhanga bw'ibyuma hari PJ afatanije na Nadia Taha Frederic Nkundikije arahagarika ibiganiro Eugenia Mukankusi.